VOA. Dusangire ijambo. Ijwi ry'Amerika giye kwashiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 bigufi ya 12 ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 jana kane n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze ibi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro dusangire ijambo. Ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka rurangije amashuri hamwe no mu rwaruka muri rusangi ntikikiri agasesesho rumuri kuva mu mwaka uheze. Icyo kibazo cyari gisanzwe isinzikaje urwaruka muri rusangi cyarunyowe n'ikiza cya COVID-19 cyatumye abakoresha batari bake batabandanya gutanga akazi, ikana abakozi batari bake mu bihugu biteye imbere bakaba barakivanyemo ku mvo zitandukanye. Mu Burundi abajejwe intwaro hamwe n'abaharanira inyungu z'urwaruka ntibahengeshanya gukangurira urwaruka kugira ngo ruvyifatemo neza gusumba ruhurumbire inyigisho zitangwa hirya no hino ku bijanye no kurahura ubwenge bwo gushobora kwirwanako gutangura imirimo n'ibikorwa ku gatwe kabo. Abagwizatunga abatanga akazi hamwe n'inzego zitanga ingurane nabo nyene baraterwa kamo kabasaba gufasha mu gikorwa cyo kugabanya ubushomeri mu bakiri bato hamwe no kubaha imitahe kugira ngo batangure bitunganirize ibikorwa byo kwiteza imbere. Uyu munsi mu kiganiro dusanga ijambo turi kumwe n'umwe mu rwaruka rw'u Burundi hamwe n'abahinga mu bijanye no kwishingira amashyirahamwe n'ibikorwa byo kugwiza itunga. Turi kumwe na Madame Fidelite Ngenzi yanonoseye ubuhinga bwo kugwiza itunga. Muri aho Madame Fidelite Ngenzi, turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye akaba ari umwe mu rwaruka rw'u Burundi. Ndayizeye yarangije kaminuza mu myaka nk'itatu iheze ariko gushika ubu ntaronka akazi mu kanya bitubwira. Muri aho Lionel Ndayizeye,
ndaramutse kandi n'abatumirwa turi kumwe mu kiganiro nongere nkeze icyo bya Amerika idahengeshanya kugira ishobore guhereza ijambo umujene wo mu Burundi cyane cyane reka mbere nabwo ku isi yose murandumvise ibiganiro kuva yuko icyo bya Amerika rihereza ijambo rwaruka cyane cyane turabibashimiye cyane.
Murakoze cyane rwose. Turi kumwe kandi na Apollinaire Nshimiyimana yaranonoseye ibyerekeye gushinga ubuzi no kwikorera utwabo eka n'umuhinga afasha imiryango gushora kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi kubungabunga n'umutungo wabo. Muri aho namwe Apollinaire.
Ego
reka dutangwe kuri mwebwe Apollinaire Nshimiyimana mu kanya gatoya cyane rwose mutubwire aho muri n'icyo mukora muri iki gihe.
Murakoze cyane Frederic. Nitwa Apollinaire Nshimiyimana nkaba ndi muri Atlanta muri leta ya Georgia muri Etats-Unis hanyuma mu mirimo ya minsi yose nkaba mfasha abantu n'imiryango ndabikoresheje mu nyigisho zijyanye n'ubutunzi ingene bashobora gutegura no kubaka akazi kazoza kabo no gukingira imitungo yabo.
Murakoze cyane rwose namwe Madame Fidelite Ngenzi.
Murakoze cyane jyewe nitwa Ngenzi Fidelite. Kuri isi yose ubu mu kazi ya nasihonse ariko nkaba ndi mu antrepreneur ndikorera iby'iwanje
ni byiza cyane rwose. Namwe Lionel mu kanya gato ndayize.
Nitwa Ndayize Lionel kandi i Burundi i Bujumbura nkaba mu buzima bwa minsi yose umuntu yihangira imirimo juste kugira ashobore kubaho umunsi ku munsi ko umuntu aragerageza yuko bose kugira ashobore kubaho aragerageza bose kugira yihangira imirimo.
Murakoze Lionel. Nashaka duce dutangura kuri mwebwe nyine Lionel Ndayizeye mutubwire ubushomeri bwifashe gute mu rwaruka cyane cyane uruheje amashuri mu Burundi muri iki gihe. Amatwa dusumira uramaze nk'imyaka irenga itatu uheje amashuri ariko kaminuza ariko gushika ubu akazi gafatika mushobora kuba mutarakabona. Mu majambo make cyane rwose ubushomeri bwifashe gute mu rwaruka?
ego ukungene mu Burundi aho mperereye niho novuga cyane ukungene ubushomeri bwifashe ego mwabivuze ati uko byari biri kose byari unyuwe n'iki kiza COVID-19 uko byari bimeze byongera birunyuka nkuko ubushomeri bwari buhari ngo byongera birunyuka ukungene abantu entrepreneur batashobora kuza kwinvestisa ngaha mu Burundi bibanye n'ukungene na kubaha umukuru w'igihugu ariko kubivuga igihe yemeye etazini yavuze ati aba investisore ndazi yuko mutinya kuzana imitahe kubera imitahe yanyu bayiba ibyo byose n'ibintu bituma ubushomeri mu Burundi biba byunyuka ugasanga nagwagwa rukarura afise inkomezi zo gukora mugabo ugasanga rurabuze aho rutwara za nguvu na bwa bwenge bwa dushobora gukora kubera ata hantu ngo baba bafise babipatikirane n'ahantu badashobora gukorera akubera environnement novuga itari sene itari meze neza nuvuga ati ngira nkore kugira nshure entrepreneur ntibyoroshe ntibyoroshe na gatoya kuko hajya n'igihugu ushobora kwa entrepreneur amwe n'igihugu ushobora urahonka novuga kintu kigufata ukuboko kuko hajya umuntu atangura amatangura icyo kintu nacyo novuga ni leta ishobora guhimiriza ugwaruka kugira dushobore gushika aho twishikanyeho mugabo hari ahantu hamwe hamwe usanga babivuga ku munwa ugasanga mu ngiro birabagora
nkuko bivuze impanuro ika n'inyigisho katari gakezi yatangwa ariko ku bwanyu ikintu cyo gutuma ibintu bijya mu buryo mu rwaruka kugira ngo cyane cyane urwaruka rw'incabwenge rushobore kuronka akazi ni nk'ibihe Lionel mu majambo make cyane
navuga n'amavuga yuko leta ari umubyeyi n'amavuga yuko leta ari yurugira niyo urugira regulation hari ama entreprise ngaha mu Burundi kwa bari kose ni make hari ama ONG novuga yuko hubaho suivi hakabaho suivi ibyo nabyo ni leta itegereza kubigira aha mu Burundi nka jewe nihereye ko hari ahantu tubona yuko bagize appel d'offre umuntu akadepoza ukabona yuko vraiment ama appel d'offre yahabaye hama umuntu akadepoza amadosiye hama ukazorindira yuko haba ama resulta yuko eske ko twadepoje nubwo ntari kuri liste ko ntabona yuko basizeho liste y'abantu bakoze ibyo bigahere uko ibyo bigahere uko niko ufite tuko turabaho rero ibyo novuga yuko ayo mabonesha nka entreprise adakorera mu kirere akorera mu gihugu kirimo amategeko kirimo inzego zibishoboye zishobore gutunganiriza abantu bari bo bose bavuga yuko leta yogira suivi igasuiva ukungene ubuzi butangwa kuko buratangwa mugabo bamenye ukungene ntitumenya ukungene butangwa harimo ibintu navuga by'umwijima cyane rero leta yora kungene uko nubwo ubuzi ari buke bwabo leta igasuiva ukungene ubuzi butangwa niho hashobora kuba na transparency.
Madame Fidelite Ngenzi muri mu bahinga banonosoye ivyerekeye kwikorerwa abantu bikorera ku gatwe kabo abantu ukuntu butanguza imirimo yo kwiteza imbere ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka nk'uko Lionel yakitubwiye mu kivuga kwiki
murakoze cyane kumva ijambo tuzikubiye n'ibyo kikiza cya COVID-19 harasubiga inyuma hajya nko kureba utwi wanje bashaka n'uwo bavuga afite umugambi usubije inyuma ibintu byinshi byarahindutse nkungaha i Burundi ngerageje kuvuga n'abantu bakoresha igifaransa nka Cyafonier sida hanze tubikura hanze y'u Burundi muri Tanzania Uganda ugasanga tutumye gito gito i Burundi natwe turonka rero mu gihe icyo kintu cyarageze cyane twisanga rero uko kukitaronka ibikoresho ukoresha uragabanya abakozi cyangwa urongereje ereje ibiciro biriya biciro nyine nawe bakiyanzi batakuza kuko nabo nyine hari ibyo babuze bakiza nyine cyabavugije yuko bakora bashobore kuronka uburyo bwo kuza kudushorera gusoma ibyo tuba twize tubaa oya ni ku nakarorero kamwe muri twinshi navuga mu makosoriya atarite ikorera isiwe haba ari atanga biboneka cyangwa atanga amaserivisi hari abonetse ibintu kaje niya cyane rero no kugwaruka ubundi yari udafite kazi naho nyine byarazanye ikibazo bogenda kugasaba hehe kandi n'abasanzwe bagafise babagabanira aho ugasanga ibihugu batabaga barimye.
Apolinaire Nshimiyimana, mwebwe muri mu bahinga aha nkuko mwabivuze aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muha impanuro mukigisha abantu ukuntu bashobora kugwiza itunga, ukuntu bashobora kwikorera utwabo n'ukuntu bashobora kubungabunga amatungo yabo. Hari ikintu ku bwanyu, hari inama mugira nk'urwaruka canke cane cane urwaruka ruje amashure kugira ngo rushobore kwiteza imbere, kugira ngo rushobore kuronka ari gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere, canke ari kugira ngo bashobore urwaruka rushobore kuraba ukuntu rumenyesha neza ubuhinga rwanononsoye muri kaminuza.
Murakoze cane kandi ndashimiye cyane ibyiyumviro bagenzi banjye batanze. Ego nibyo bibaho ku coronavirusi ikeneye ku isi yose, harabaye impinduka nyinshi mu buzi ubuzima bwarabuze no mu gihugu nko mu Burundi, bihutse mu gihugu cyari kiri mu nzira y'amajyambere n'ibihugu biteye imbere, harabaye ingorane ubuzima burabura amasosiyete n'ibindi bitandukanye. Ariko ubuzima bwose bw'Uburundi bwo gushyira mu bagize n'ukuri harimo hari uburyo bwinshi kuti icyo mbona ni uko gikwiye. Hariho ibintu mutwe bitisaba cyane cyane mu Burundi masabe kubona manza bitegeka kujya ku ishuri kugira ngo ndoje kurondera akazi, akagenda ku ishuri azi yuko ejo niheza ku ishuri imyaka bigomba akazi cyanjye sosiyete kanaka igomba akazi. Nibaza ubwa mbere icyo gikwiye icyo gikwiye, ibyo bintu tuba dukwiye kubisezerera, tuba dukwiye gusezererwa mu mitwe yacu yuko ujya ku ishuri kugira ngo dukurondere akazi. Ahubwo nimba ari yuko ari basi hafi yuko umuntu ajya ku ishuri, ari aho umuntu ajya ku ishuri agenda kureka ubwenge ntuye ku ishuri n'ubumenyi ntuye ku ishuri ndabukoresha mu kwibeshaho, nsigura yuko ndabukoresha kugira ngo nanjye nzobe mu batanga akazi. Biroroshye kurondera akazi n'ababorondera ni byinshi, mugabo ndabona mu bindi harashaje uburyo bwinshi bw'uko twebwe ntabwo dushobora kwiyongera ubuntu. Icyo gituma ngenda ndanashima n'umugambi wa Leta wo gushyira hamwe amakoperative kugira ngo abantu bakorere hamwe baje hamwe, kandi hariho abajenti b'ubuyobozi b'Uburundi nta n'ameza hano kwezi zigeze nguyeyo, ariko abonye yuko amakoperative usanga bamwe bateye ijosi nk'urwaruka ugasanga nk'umuntu yahejeje amashuri uko yahejeje afite diplome akenera kugenda mu Bujumbura, kandi asize nk'amatongo iwabo yari gushobora kujya hamwe nabo ku Mutumba bari hamwe bakagira amakoperative. Ndazi yuko bashimye nahoje bari umwe akavuga ati genzo umwanya wayo ntaronka akazi ngende ndimuhere gucunga papa kwa mama ndahagiye ibintu mu mezi atatu ndibabwiye cyangwa ni cyangwa atanu ntacyo ngenda nkabigurisha hacyo mutayo gukora uca usanga yisya akazi. Rero nibaza igihe cyo mbona gikeneye umuntu hamwe ugaruka mu Burundi ukwiye kumva yuko ubuzima butari mu kazi ka Leta.
Lionel, ivyumviro bishikijwe na Apolinaire Nshimiyimana birashobora gufasha urwaruka muri kazoza ku Burundi, eka n'urwaruka muri iki gihe rutararonka akazi.
Ati cyumviro ni cyiza cyane timugabo harya bya umugambi n'umugambi umugambi kuwushikiriza wushikije ku munwa ukababwira ati mwogira uku ibyo biroroha cyane, kuko murazi yuko hari na benshi tubage turemererwa imigambi n'amaleta yagiye aremera imigambi mugo bitagiye birashobora gushika mu cyo mu ngiro kubera kwemera ni kimwe mugo kuraba feasibility kugira icyo kintu gikunde n'ikindi kuvuga ati nokora uku noduga ruguru nkakora hama hariho n'umuntu arima akabura n'ahantu abicururiza kandi yarimye. Ibyo byose biri mu bintu byerekana yuko ushobora gustopa umuntu ari wese ashobora kuvuga ati ndihangiye imirimo mugabo ndabuze ahantu nekura marashandize ziwanje. Ibyo byose ni biri mu bintu bistopa wa muntu uwo ari we wese ashobora kuvuga ati reka sindera amaboko singende kurondera akazi. Hariho na wa muntu avuga ati ndavuye kuri kaminuza mugabo reka ndondere umutaka kugira ngire icyo nkoze kugira naka nshobore kumushikiriza iki kintu kitamugoye, mugabo ugasanga yamvironema aho ugomba gukorera ko uraguraguzwa kumva izi cyanke ziriya nkatugaruka ko umushinga ntayo yavuze ko aheruka mu Burundi. Nizere yuko yo yarabajije ati eske ubuzima mu Burundi bumeze gute, kuvuga yuko hari potensiyalite nyinshi cyane yabivuze n'ibyo mugabo ya feasibility ya environnement de travail imeze gute. Icyo cyose nicyo kintu cya mbere gishobora gushoboka kuvuga ati eske birakunda cyane bikunda kuko haje environnement do travail rimaze kuba mbi na ufise umutahe na cyukoza na ufise yamatongo na cyuyakoza kuko ambihone madu travail maze kuba mbi ibibaye nabi cyane n'acho gitubona ufumye vuga yuko kwankuraja aba investisseur kwankuraja abo bajeune bakugira bihangira imirimo ni leta bishije mu ruhara cyashora kumva yuko jewe nashizeho ama inite mga kioske ki wanje ama kuyo nchuruza mfamili ya Bujumbura kuja kuchira nungutaye nafise yuko nubanda nyangora icho kinu niki kuunda kumba yuko unomusi haro abantu bambara majire kukira wachuruza ama inite wakaba kukira tingweke kumuchuruza ama inite kukira kata mjibarabara na mwepke nifo kumutani tagisi vihumbi jana kukwezi mwri meri chahe kumaka
tugarutse kuri mwebwe madame Fidelite Angenzi ikibazo cy'uko hari muri iki gihe ibintu bikeneye guhindurwa nk'ukuntu abanyeshuri baje muri kaminuza babona ko umugambi nyamukuru wa kugira ngo bazibaronke akazi hatarimo ko bazoba abagwiza tunga bakiga ubuhinga bwo tuma nabo nyene batangwa kwiteza imbere icyo ni ikibazo gishobora kuba ari ntambamye muri iki gihe ikindi kibazo kigashikizwe na Lionel ashaka kumucamugira ko ni ikibazo cerekeye ukuntu ushobora gutanga iyo mirimo ariko kubera uko ntibindi byifashe ukabura naho ushobora ibyo warimye ibyo bintu bibiri mubivuga kwiki
murakoze cyane ibyo kuri iyo no yitayiko ari ngeso ngeso mbi ngenda bivuge nk'uko nk'ukwaruka nacyo wenyine nize mashuri bavuga twese sisiteme ya kera ubu sisiteme ihari icya mbere ntambere n'ukuntu batari twigishije mu ishuri tugiye mu ishuri twiga tuzi yuko tuzoba abashikiranganji tuzoba nyine abadeje ahantu ibyo batwigisha ariko ubu ndashimira na Leta y'u Burundi hera imyaka iheze ubu abana bariko bariga bagashobora ugiye kuraba n'ibyigwa biga urabona neza yuko bariko barabategura kugira ngo baze bashobore ishure ibyo ubona yuko adashobora kubandanya cyangwa nubwo yobandanya adashobora kuyitunganyiriza imigambi yiwe ize kurindira ngo Leta mere ntayo n'icyubahiro umukuru w'igihugu ariko kubivuga ati mbere mwama bafata Leta nk'aho umwe ngo ni ikintu kandi cyane 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 ngaho cyose cyo kujamo oya ariko menye ko buratangwa kije nini mu mashuri ni yasha ya makara ukuri urabona yuko hazoboneka akarusho ni igiyumviro kugira dukwiye guhindura twese rwaruka menye yuko niba twagiye ku ishuri twagiye kugira ngo tubone kutwereka ingene twiyumvira bashobore kudukomeza mu byiyumviro cyane cyane hageze gufata desizio hageze muri bijya byo guharura kubera uri kwikorera ibyo iwawe ukomeza kugira kontabilite nibyo ariko barateguriramo
ari n'ikibazo mushya ntahe Lionel Ndayizeye yashikirije ikibazo cy'uko ushobora no gukora iyo mirimo ariko hakaba hari environnement ishobora gutuma nuko n'ibyo wimbuye udashobora kubishobora utaronka amasoko yabyo icyo kibazo cyo mu kivuga kwi
byose ni iri muri rya ntumbero nyine yavuze yo kucira ugandere na mbere kwibwira umugambi ukiri ukore urakurima ibiharage ahantu ubona yuko badafungura nk'ibiharage na karorero ukiga ukiga umwanya ukaraba igikenewe akaba ari cyo ushobora gukora kugira ngo ushobore kuronka abandi kwa twigisha mu ishuri uririmbire icyo gikenewe hanyuma aheza ukagishyiraho
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika Radio yacu
munshira ya Apollinaire Shinimana amara no soye uhinga bwo gufasha nk'imiryango kubungabunga amatungo eka no kuyagwiza ku bwanyu ikintu rwaruka rwe gukorana nk'iki kindi hari uburyo bwo gukoresha kugira ngo ruboneke neza rumenyekanishe neza ubuhinga bwize mu ishuri aho novuga ukuntu boza barategura nka bimwe bita kurikulumvite ika ukuntu wonyene bigurisha bakerekana ubwo buhinga hari ikintu ugaruka gukora kugira ngo kwimenyekanishe neza kugira ngo ivyo birashika cyane rwose muri ngaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika akacimukira mu gwaruka n'inkakaye
murakoze cyane nibaza ko ibyo biri biri mu bisanzwe biri mu bintu bishobora kuvamwo imirimo kuko mu Burundi ndazi hari abantu benshi bize ubuvuzi icyo kimwe na kera waheza amashure uca ugenda mu kazi baza gutora nyene uca ugenda akazibatara ubu hari abantu bize benshi bisigura yuko abantu bose bize batazoronka ubuzi muri Leta n'ama entreprise dufise make ariko hariho uburyo hariho nabonye hariho usanga bashobora kuca hamwe ngivyo vy'amarezime abantu ugira ngo abona amarezime abantu bize nk'ivya tekinoloji abantu bashobora kuja hamwe nibyo nabyo birashobora gukreya ubuzi kuko hari abantu baronga ubuzi usanga bahejeje amashure badashobora kuyandikira rezime nkuko usanga abantu bagiye hamwe bakagira ati reka tugire ibintu tuze turafasha abantu bakokereza kugura nka potentaliya tuze turafasha abantu kugira amarezime cyane abakozi cyo kugira mushobora kuja hamwe mukagira koperative kugira ngo mutegure abakozi mushobora kuja gukora hanze tukatuma n'amasosiyete bakeneye abakozi bakaza kwakira abakozi bateguwe neza asise ashobora kuza gukora nabyo birashobora gufasha ibintu byinshi gusa nuko usanga hari imigani myinshi nta migani yaho iba kera yo gusezera nko kuvuga ati ngo ukize akiri iwabo ibyo si byo ukize akiza iwabo rero gusanga nk'umuntu yarize ava ku mutumba agacapayo umugabo ujya kwenga afite kandi ari ushobora gufasha ku mutumba hari ibintu byinshi bashobora gukora hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu iwacu gusanga nk'umuntu umugoronome yizaumfasha usanga iwabo nta n'umurimo wakijambere uhaa nari icyamwa afite iyo nagiye ntembera uduga nk'igitega bw'Ibujumbura uce imwaro cyangwa uce iBugarama urabona ko hari abantu usanga bariko bacuruza matunda ibintu byinshi mukabarya abantu baba babirimye ndabizi Leonel yavuze ati bashaka kubihora naho bishoboka ndeka nshimire Frederic uko yacishe ko ntibyumvikana kuko iyo ugomba kugira umugambi uraba ko icyo kintu gikenewe hari ibintu byinshi sinumva umuntu yorima akavuga ngo yabuze aho yashora ikiri ahacyobora ikintu yarimye kuko mu Burundi ntituratera imbere ku buryo ushobora kubura aho ushora ibintu warimye naho botera imbere bizoye sigura ko ari amahinguriro aca agenda akabihingura ishobora ngibisho ntidushobora kuzobura isoko mu buntu no ngaha muri Amerika ateye imbere nta n'umwabura arimba ngo abarimye ngo babure aho bashobora ahubwo kwanza uburimye ubu nibwo mbona bushyayemo n'akazoza kiza
muri bibiri n'ibindi 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 dusanga ijambo cyo munsi akamumotera abo bantu bose ni nk'akahe mu kanya gato
murakoze cyane jewe akamu ahantu hambere nohera sinohera kugwaruka kuko jewe novuga yuko ndi kuri tera reka nkoresha iyo mvugo kuko kugwaruka ndarubona muri vire mu bisagara bitandukanye ruguru ndabona ukumbwe nugwaruka ari uko urikanga igero n'umutaga reka ahubwo akamu mu gatera mbere kuri leta kuko navuze kudasubira muri leta mvuga leta kuko nta kintu na kimwe ushobora gukora mu gihugu leta niyo ishobora kukuvuga ati reka nshigikire aba bantu kugira bashobore gushika kuri hajya ngo bijya gutanga nk'akarorero nko ku kintu nabonye ku kintu cyabaye mu ishyirahamwe abantu benshi barabizi aha mu Burundi cyitwa Karoti harabaye ibintu byo gupunguza abakozi umukozi ugapunguza abakozi bagataha bagatekerezwa mu nyuma batashi ba bakozi mu nyuma kugira bashemwe abandi bashasha ubwo mu nyuma ba bandi batekerezwa bagataha nibo bagarutse baciye mu mashyirahamwe asanzwe yangaje abakozi bakagaruka kandi bakaronka akazi kandi baratekerewe bibaze nk'umuntu atekerewe nk'imiliyoni amajana atatu agataha mu nyuma burarudi gasubira kwangaje abakozi mu nyuma ba bandi batekerewe bakaca bajya mu mashyirahamwe yangaje abakozi
bakongera bakagaruka uno munsi ariho bakozi icyo kintu ibaza ikintu kibaye ahantu leta ifise nk'imitahe eske kumaho winje cyane kuyana amashyamba yigenga byo babimeze gute icyo kintu rero kuvuga yuko ngo ibintu umuntu kwihangira imirimo navuze yuko mu gihe environment imaze kuba nabi kwihangira imirimo biragoye umunyagihugu ari ngozi acyuza igitoki amafaranga ibihumbi ndwi kubera amatagisi yo mu ibarabara kigashika ibujumbura umuntu akakigura ibihumbi mirongo ngine mirongo itatu eske wa murimyi akigura niwazo bayari niwe atoba yarungutse cyane ato adoca hunguka utarimye uno munsi leta ikirashinga ibi amafaranga ikiro cy'ibigori kigugwa itatanze imbuto itaguhaya urima ese wa munyagihugu ntutorukura muci inkokora kubera ikiro ni wamubwira ko kigugwa amajana atandatu nawe yakiguze amajana indwi uno munsi uwo muntu ni ndazo ariko arahomba rero abarundi tumenye ukuri kuvuga yuko umuntu andiyo mukazima ngo ari mwene wacu ngo andiye nemera nshinyiritse ibyo bintu twidetrompe tumenye yuko igihugu cy'u Burundi uno munsi ari igihugu novuga umutegetsi wari wose kuva ku mukuru w'igihugu kuri nyumba 10 ahafisa akazi igihugu cy'u Burundi umuntu wari wose afisa akazi ategeza gukora kuko urabona yuko mu karere aho turi turabanyuma byinshi twategezwa rero mbere novuga ku isi yose turabanyuma twategezwa rero gukora kugira uno munsi igihugu cy'u Burundi kije ku murundi w'ibindi bihugu abainvestisore bazi igihugu cy'ireta ishobora kuregira amashyirahamwe yariyo yose ishobora kuregira ati ese umunyagihugu ariko ararima bigende gute urabyumva hari umuntu numvise ari ngaho umugenzi wanjye turi mu kiganiro yavuze ngo urashobora kurima ngo uraho ucururiza ahubwo nta byazi araza ndamwereke ndamuhe n'amareferanse aho umuntu abiri tomati kubera bari kwamuheza amafaranga make akemera zikabora kubera yasize ku mutahe mwinshi bakongera bakamuha make mugabo iyaba amasorti yuguruye ukavuga ati okewe zicumukane zisohokane muri Kongo uno munsi ntibisohoka egaho no kubura aho umuntu yegura ibyo yarimye rero novuga yuko cyane cyane mbere byose novuga kugwaruka sinovuga ku bantu bihangira imirimo ahubwo novuga kuri leta yuko leta yuhagarara igahagarara ikajya mu masekitere yariyo yose ikasiba ukungena ibintu bigenda bakaraba teske ibintu bigenda guteske umunyagihugu ntariko araryamirwa apana guhagarara ku mateleviziyo no ku maradiyo ngo bakwashinga ibiciro utazi umunyagihugu nawe cagona hakaba ama inspection kuko n'umukuru w'igihugu murabona n'umunsi niwe ariko arigira ama inspection kuko murabona ibyo ariko araraba ibintu byononekaye kubera ati ama inspection ariho aha mu Burundi ndakubwije kuri Frederic ntituzokwigira duturonka iterambere ntituzokwigira turonka aba investisseur nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze mu gihe batariko bara inspecta kugira barabe ko ikintu cyacyo cyose umuntu wari wese akingiwe
murakoze Mwishana hea Apollinaire Chimibana, Lionel, ndaize hea shkileje zimwe muntamba mnyizi tuma nurugwaruka rufashe ya mbele mu kwitezi mbele ali mufuja ki uremi zida shwara kushika kumugambi zi shinze izo ntamba mnyizi mwuzivuga kuhiki.
Ndamushine shane gose yotuji ya vize. Ya yoku vize ni vizoku tora mtopole ni mse ya vize ati kanara nguba ni mamu jetu shwati mwakisho shwa hoki vishora kule mbile vizu mkai nguti. Aho sino bidako cyane kubera igihe kuri inzego z'ubuzima ngo niba ndi kwego nibaza yuko aha cyose yanga cyose kuri ni kaba ari hari ambaje ko cyose n'uko ibyo bito bibana igihe cyose ndi gahasi haba ariho ni kumbure n'ingora n'ingo za n'ihuje kugira kugira n'umuntu n'umuntu mutekano kumbure ibyo sino bidako cyane ariko kuvuga ibintu by'ibiciro no kuvuga ko cyane cyose bishyira ku taho je ndamutse nukuri ndamusigiye kuko ibiciro nibwo ni byiza leta yashinze ibiciro by'ibigori birumvikana kiro nasanze ikiro mirongo itatu gusa n'igora magana atandatu mirongo ine mugabo ku isoko usanga amatani mirongo inani nibuka neza ariko usanze ugiye kubigura ku isoko aho babigura urumva yuko urabona yuko umudandaza akorera amagana ane ku kiro nibaza kuri ubwo bwanyu babikoresha kugira ngo ihe ingufu umubiri kuko tutanga umwenda umubiri nta yari yamaze umwaka amezi ariko ararima umwenda ntacyo ariko aruhuka ko hariho n'ibindi nabonye dusanga amata umworozi yagenda kuyagurisha ukanga gushyira amagana atandatu mukaba wagenda kugura amata ari basanga ari ibihumbi n'ayandi buca wumva yuko umworozi ikintu cyo bimugora kugira ngo agume afite ingufu zo korora mu gihe agiye kugura irito yamaze kugura ibihumbi bibiri kandi irito ye yari amafaranga yo igurwa amajana ariko amajana atandatu.
Apolinari Nshimiyimana ndagushimiye cyane rwose, nawe Lionel Ndayizeye ndagushimiye cyane rwose, Felicite Ngeze ndagushimiye cyane rwose, nawe kukanya mwese mwatoye kugira ngo mugane n'iradiyo Ijwi ry'Amerika muri iki kiganiro cy'umunsi dusangire ijambo. Turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo Ijwi ry'Amerika baduteze amatwi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Radiyo nziza y'icyitegererezo America, Radio Yankee.